Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika Washington DC
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri sanga yino munsi turagaruka kuvyo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'Uburundi tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika muri byo harimo Uburundi ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka muri migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship uzwi ku izina rya Yali abatandukanye babakiri bato umugambi barawuzi watangujwe na president Barack Obama uwitwa nawo ARVP wagenewe indongozi yawo mashirahamwe yigenga n'abandi umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose ingene ija mu ngiro icufasha urwaruka ingene abakiri bato bashobora kuyironka babigenza gute ni Ramadani Sinuka ni ari muri ambasade ya Amerika I Bujumbura mu Burundi mu vyo Ramadan ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimwo ivyo migambi Ramadani tugushimire twongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi ikaze muri sanga
Nakoze cyane Diane ndashima cyane wa Amerika yashimiye gutanga ikiganiro kugira ngo Abarundi aho bari hose ku isi bumve imigambi ya Leta za Amerika cyane cyane ibyerekeye ivana mu bumenyi
yego nuko rero nari nce ku masonga imwe mu migambi navuze za yagi kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho benshi baca bumva yagi ariko mufise imigambi myinshi imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika I Bujumbura n'ahandi yega ugwaruka ga Ramadani ni ya nyamukuru
Okay, imigambi nyamukuru hariho yali sasa Young African Leadership Initiative Leadership ikaba yatangujwe na Obama nkuko bivuze muri entosikisiyo hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IPLP nayo nyene turaba abakiri bato bafite imigambi turabaha akajyo kugenda guhanahana ibyiyumviro ubwo hakaba hariho n'undi mugambi witwa After fellowship, ikaba ari ukwiga umwaka wose muri University of America bagashyigikira umugambi wo personnellement uwufise kugira ngo niwava namara umwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye
ku mwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashobore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika
ku mwaka cy'icyo gwaruka habana n'abatandatu muri programme yose itandukanye
Eko, ndiko ndumva muhinga bwizi ma telefone ntazi uko imeze twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye duhereye nko kuri no mugambi wa yali ni bande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho ho wa mugambi ugamije iki
gitangiye ku mugambi wa yali nashaka kuvuga yuko kondisiyo ya mbere kuwashaka kujamwo abaje ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba nk'inya mu Burundi y'abajene bari munsi y'imyaka 25 uvuga imyaka 23 bemerewe kuja muri iyo porogaramu kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira muri iyo porogaramu ni ukufasha abajene cyangwa ubaka bamaze kugira icyumviro mu migambi byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha kajya kujya kunonosora mu mauniversiti uyo muri leta z'ubumwe za Amerika akaba afise no selma umwigisha nezosi aba afise n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene rika arakora kiyakirirwa hanyuma amaze kumugoroba iminsi yose bakaba ari amasesiyo bita networking kimenga bakaca bagahora bahuza n'abantu bakora amabizinesi abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amakontakti nini basubira muhira bazomenye uwo bazotumako canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka gukora
hama batoranywa nabo batoranywa hisunze iki barandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo baba bakora ubuserukizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gutubwira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika aze ngaha anye mu maleta atandukanye ari kurikiriye umugambi
kenshi muri lansima ya communication tunatanga amatangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe personnellement nazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa mu mayuniversite genda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure ku kugira ama application narigeze edaye kenshi cyangwa kanishanga tatu ndajya no kuri televiziyo online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye za keza ngenda ndasigurira le kondisiyo imigambi rero barandika mbisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba mugaba mpigesa igikuru muri byose ni uko wagwaruka uba ufise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira imigambi mu gihugu cyabibarutse
abo rero batoranywa turikiri muri yari baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu maleta atandukanye n'amaleta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane abwira ku iradiyo reka turungike Washington niho hari iradiyo twarabaga sape turungike hariya ubundi dutware hariya bigenda gutebwira ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yaheretse ni leta yitorera
oya mu bisanzwe amayuniversite yose yemeye cyangwa yashyize igikumu gukorana na Departement d'Etat mu kuri uwo mugambi wa yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo gituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kuba bariko bararondera amayuniversite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariho ikindi gisata cyitwa IVEC ni nka organisation prive yatowe cyangwa yagize agreement cyangwa bafashe imigambi gushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekisiyona ba bajene vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako kubera ko ari business baraba industry ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology barabana na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri cya technology.
Ego hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiratangura gukoresha itrongereza ukebuke ni igihugu cyami gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganira kugira ngo abo baza muri yari n'andi maprogramme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe bataba barize muri ico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane byari je ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu busanzwe mu Burundi wahereye kuva muri 7e gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icongereza ni juste ibya experience yo kuvuga mugabo muri nya programme he yali icongereza kirasise uruhara rukomeye cyane unashima n'umuntu uzenye no mu makondisiyon yo kumwemerera cyangwa kumutora kirasise amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icongereza nkuko rero icongereza tuma kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajereme batishije mu icongereza bafise ubuhinga bari kwakora ibintu bitandukanye mu Burundi icongereza kibabere intambara
urakoze cyane Ramadhan turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi migambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira icyo babajije turatehera kuri Simon itanga Simon ikaze kujuru rya Amerika numwe muri isanga uherega Simon
nani mu Rwanda mu majepfo
Rwanda havugwa make
mukare satamanye
havugwa makinga ho mukamonye
nta kidasanzwe se ko kavura kare kaguye ejo hasize ayo mugore bari batacho karahari
nuko rero twagutumiye Ramadhan akorera ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye zishobora kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadhan
Urashoze kenshi aho kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi koko mu gihe ariko muri ibihugu bya Afurika cyane cyane nko mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bikiri hasi cyane bafite ubumenyi baracyari hasi cyane ku kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire ukibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora kwishyura niyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo bateganyirizwa ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubarebeho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo
iyo uri kuravuga ngo abadasi ubumenyi ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni ukuba wira abatageze muri kaminuza
hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza mbwiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajyamo aho ngaho wenda tuvuge wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari ibyo usanga ayo makuru nubwo yavuze ko acyo kuri za televiziyo hari ibyo usanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe akiyeho badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asabwa iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asabwa iki kindi
urakoze
ikibazo cyane 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 usanga telefone zo kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko niko muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wawe uri mu mugwi w'aba kaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
ntabwo ntibuzwa mbere
sabwe
nibwo ntihagize secondaire
wahejeje secondaire urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura ugira umunsi mwiza Simon gaho Kamonyi turasaba abakunzi bacu babiri duste ku murongo Cosmas na Christian bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura aka kabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda Ramadan mikro ni gwawe
urakoze cyane na muzike Simon ikibazo yashikirije ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yandi uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyangwa bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ibyo umuntu ariko arakora ari ibintu bikwiye vraiment gushigikirwa naho yoba ataheje kaminuza bafite kazi ibiri zo mu Burundi mugabo zishobora kuvuga amazina y'abantu batari bwashike muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa porogaramu ya yari bagiyemo unashima bari muri babiri ba mbere bavuze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira abatari bwake
Hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko ari habatoranywa hari imigambi yindi by'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakaba zifite binyegeje bari nk'ibururi bari nkahehe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari hari muri ambasade
ego imigambi kwanza deja niyo yali nk'uko nabivuze ndagenda mu maprovensi atandukanye yo mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisiyo cyane ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari ikintu cya mbere hanyuma ni ukuri site webe hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi nta n'umwe
bukumira ugiyeho nabonye kare namye ndakwikiza kwigisha kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo ko hagati mu gihugu ni kingira ngo rero Simon arashobora kuza arakwikiza amaso nawe nyine kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi aba DJ biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hama
ego navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'amapost ku maradiyo cyangwa amateleviziyo anlinye hanyuma ndibaza ko navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nkaca mu mayuniversite n'amasantre atandukanye hamwe nkashyira n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ku biro by'abikorera icwabo kugira ngo abantu babibone batangure kandi bifata amezi abiri kugira ngo batangure kwa Afurika
urakoze cyane twakire Cosma ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye Cosma
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu
yego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiye muri isanga ino munsi
narishije akabazo kuri we kabura gati ugameda mukeze kuba ari muri mabanga hanyuma nkibaza ntimbega ubwo nimba iyo programu isanzwe imaze igihe yoba akurikirana kuraba ko abayigiriramo amahigwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyine basanzwe bateye imbere yoba afite ibiharuro byerekana biti hari abantu muri interiye bashaka kuba bahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashobora kuba batabifite amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhora uyarawe kuko ariho kumenyesha no kuraba no kuronde
natangaye kumva ko iyo serivisi ihari nabisanzwe kandi abantu bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo serivisi akora usanga abantu batabiza babiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere bava na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo serivisi ambasade itanga izitanga
reka tumuha akanya
akwishyura ni umugambi wahe yoba afite cyangwa niki abona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunity sinamenye sinumvise kuba munango ko yoba afite ibitigi byamaze kuronka amahigwe yo kuja kwiga hanze kubera ico gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho gabantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania bihugu bibanye basanga bafite abantu bagenda kuri leta zunze ubumwe za Amerika bafashwe n'ambasade
ariko Cosma wewe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umunsi mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
yego Ramadan sinzi ko ari cyo ufise ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukizo umuntu cyitwa Sinuka Ramadan umuntu bitwa Zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhiga haruro turafite abantu batatu bamaze kujya muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndagenda tous les vendredis mwanari mama sira information nayo ukishije ku mashure cyane cyane kuri Radio Isere FM FM rero ndukuvuga yuko naho nashika vema uko uburyo ndaronka uburyo bukwiye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ingira yatomokewe arabaza ngo nimba ngo ibiharuro nuko yanjanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari kuba ubuserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
Yari 2012
urumva kugira ngo mumaze kuronka abangahe nimba bafise kuri wewe utafise ntaco ntitwari twa
yari nagisise mu Burundi tumaze kuronka tafise abantu bashika 60 harageze mu ngorane igihe abamwe bagiye bazagaruka baca abandi baca baja muza Canada hanyuma Washington bafata baba nk'abatatse kutugabaniriza gitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu bihariwe muko navuze turafite nk'abantu bashika 60 urumonge rwonyine rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava mu mapromesi n'ibihuri kuri yose ndaharuye na mapromesi 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaza kujya Amerika. Badian
ndabumva nabakirigira na cyane.
Izina ryawe ndavuze neza ni bakwige cyane, bakwigwe. Bakwigwe.
Ah, bakwige wari vuze neza cyane.
Eh, guherere ga Badian.
Nuko bitanu je binda South Africa Cape Town.
Uri muri Cape Town Afrika yepfo akabazo kawe kwa Ramadan sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi.
Okay, akabazo kanje ekwazo kana gomanda ndababaje ndabona uwo mugambi ni mwiza nkuko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu iringana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi je mbona yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bifatika bifite agaciro kanaka kuko usanga n'imfashanyo baba batanze uri kubayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo bimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageze usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishure kuko hari urusaku turiko turatume na mato
okay nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere
kuko urakoze ugira umunsi
mwiza
ugira umunsi mwiza
bamwe badufata mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku migambi itandukanye urakoze muri ya Cape Town ha Afrika y'Epfo Badian ugira umunsi mwiza Ego Ramadane iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uburundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jina na ingereza kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yo kwakora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontine ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari nga mu Burundi ndashobora gutakaruka organisation imwe nashobora kuvuga izina yahaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imitaye kubapfakazi bagize ingorane bakabaha imitaye ku buryo no munsi bashobora gutanga temoignage yaho batanguriye nabo bageze no munsi ukuri uravye abayali alumni cyangwa IVLP alumni ibyo bamaze gukora ukuri
urakoze cyane reka twakire Désiré dusaba Dismas kuguma ku murongo wa telefone Désiré ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze ndabaramukije
uherereye Gadezi
Bujumbura
wegereye ambasade cyangwa uri kure yayo
nayegereye na n'amaguru ngiye mu nzira nka 30 minutes
aha twakuzaniye rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure ku bibazo ufite by'imigambi itandukanye y'ambasade y'Abanyamerika mu Burundi
ntabwo murakoze cyane mbanje gushimira diskuri ya Amerika yumvise cyiyumvira cyo kumurondo kuko nagiye hari ikindi nari mfite mugabo hari igihe wandika ntibanakwishure sinzi ko tuba twanditse nabi
bande
kuramba kandi hano nirika nyinshi
ariko
bafanditse cyane
ariko uza kubaza ibijanye n'ivyi uburezi imbero guhanahana ubumenyi gusa akabazo ka
sawa reka rero mbatiza za hama cyo mate kugira kisha kintu shereke yari maze kugira inshuro zibiri sindi gera mbamwe yenda gata iske ubira umuntu abemwo bigenda gute kintu cyo kintu cyane ndarataye nje ku online niho bagira mugabo tumije kenda ikindi kibazo hama sisira ese kwari gihe bavuga nk'uko covid yaraheze bakaja muri etanti bakamarayo kirekeso mbembe nibaza ese kiga kirekeso mbembe abagize amashansi bajaje bakaba foromu mwaye sinapima cyangwa ibintu bari bukoreshe nibo babyimenyera cyo bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nenda ni nta turi ntara 19 ntabwo ari igihugu cyacu ntabwo igihugu cyacu kiri kiri accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatike byo gupurayinga onorayini bariko babikemura gute kugira ngo basi nk'intara zose intara zose zishobore guserukirwa kandi bibaza benshi bagenda barabangaye bujumbura canke bapana nyine kumugwa mukuru
ya vyanse Ramadani yavuze atoya yatanze akarero za rumongeza hehe hose ko bashikayo kandi hari bamaze kuza no muri za gitega n'ahandi gura umunsi mwiza Désiré
sawubazane n'igihe kibazo kimwe
unyarutse kora turasa abandi barindiriye
hama cyangwa nshaka kumenya hari kwa rusaha kwa rusi jahani dufati kuri twebwe twaciye ku ishuri hama uciye ku ishuri hari ibintu twashaka gukora mugabo tukabura muri finansi maca abantu bafasha muri finansi maca ni byiyumvira nicyo reka navuga twari geze gusaba umubonano kugira ngo tuyage nabo nicyo cyane
Désiré wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nawe kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ubwiye mu by'amafinansi mane mu bindi ibyo wasabye ntibicemo cyangwa ntibigire icyo urumva wava utwara mu ndere katugumane ibibazo twakiriye bya birakwiye ugira umunsi mwiza ego Ramadani ugurafise uburenganzira bwo kwishura ku bibazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambasade isanzwe itanga amakuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose nk'ibyo vugirwa ku maradiyo ariko Désiré ati yarasabye akatari gake ntibyakunda sindi kwa chumugiri hanyuma nguyo muramutse murungika abo abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke bigenda gute
murakoze cyane urumva kuterekenye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nsha kumubwira yuko abantu bose ku mwaka turakira nk'abantu amajana indwi batawimbira abantu amajana indwi kuwakuramo abantu cumi na batandatu biragoye cyane turasoma nafata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukaza turaba rero ufise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikeneye puno mama nibo rero tuba dutuma ko kugira ngo nawe nyene tugire interview tumve yuko aribo boba banditse iyo proje canke aribo umugambi reyelma vizavi yuko aribo bashaka kuzorangura hanyuma kugiyeko seyanuzenye prise en charge ni ukuri tumaze kubatora bamaze kubaselekisione naho haba akantu k'akanama aba tuvuge muzagitega canke Makamba tumutumye ko kuri ambasade Bujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zindi muri iyo yari nyene hariho iyindi avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratorwa muri babandi baseruka igihugu kuja kugira stage muri organizasiyo kanaka ikora mu byo wa mu participa azoba agiye gukora nawe nyine atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika gahamadani
ego aba ari muri Amerika hanyuma bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ugusaba financement y'amaproje yabo rukaje wiyumvira kwibuka kujenatise na proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka numva yuko ari financement ayinoni turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose tubashigikira
murakoze cyane gutanga umuco turasena Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Dismas
jewe mberereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho meze neza nisanze umunyeshuri ndahari w'umurundi
wigahe
niga ku Université Catholique
nuko rero twagutumiriye uno munsi Ramadan Sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajejeje imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhanahana ubumenyi akabazo kuri we
ego murakoze cyane jewe iyo programme yari narayirose igihe bayirose nayirose tumeze muri Dakar Senegal nayikoze ariye ariko nkabona ko ingufu nakoresheje kugira ngo ndabishyike ko zari ingufu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoya isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabazo niko nashaka kubaza ni akahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiye mu Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kubitanga akamenya ko batanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igiti kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kubiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze naho dusigaje kuryogera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze ako kandi twafite n'intambwe yo gutera ntabwo mbaze yuko uwo mugambi wo gushyira inyigisho mu Burundi mu Kirundi nk'ubujumbura nko muri ambasade wo buhari
ni ukuvuga izo nyigisho za yariri na zande zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho en general muri rusange
ya niko navuga izo nyigisho kuko ubwa mbere zaba mu Gifaransa gusa hanyuma barungurura ayandi marejo za mu Cyongereza gusa nato abarungurura ayandi marejo muri Dakar aho biba mu Gifaransa nubwo Dakar hoho ni wacu watuma k'ibihugu 25 nayo ho muri Kenya ntihagenda ibihugu 25 byose niko ndavuga ati kugira ngo impact
iwe nini ndatahuye akabazo kabureka hama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace muri yali byakumariye iki
yewe byarafashije cyane kuko ninaho nafatiye intambwe kuko yewe utyo gihe nari nayifise umugambi nabonye sirtere maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushyikirije barawemera ndawukora ni ngaho nyine nahereye ubuye navuga ubungezi bwe kwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasogera mase inyigisho nahawe n'ubu nize zikurikira
hanyuma Gadisma urumva hariho nk'uwahamagaye nuko akazina gahava kanja nangira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo byaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakiko bararondera iyo migambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigendere gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kurarungika ko bagutora
ego meka murakoze nico oya ndafite nabandi ba jene nabo ndabigira deni badakomeye muha itubanga bitatu akabanga kambere ni umugambi kuja mu formasiyo nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavitegurira kuko vitegurira ni gute iyo formasiyo kugeza ubu yatafise icyo no kwita exigence cyo kwa kwakomukira nacyafise exigence umuntu abwiriza gushobora cyafise ibintu umuntu ashobora abwiriza kubanza gushobora icya mbere ni kumenya izo ndimi zindi ubwo rurimi uzi ko ushaka kujya muri iyo porogaramu urigora ukamenya ururimi cyaba igifaransa cyaba icyongereza cyangwa se kukimenya gisanzwe ni kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubyo ushobora kwandika umugambi ugashobora kuwusigura nk'uko cya mbere kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko ntibatora umuntu adafite icyo agomba gukora ntibakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo ni uko uba umaze ufite iyo ushaka kugera impamvu dushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufasha icyo ushaka gukemura icyo kibazo cy'hagati urakora amaseke atatu
urakoze cyane Dismasi ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyari n'amahirwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ubwire umunsi mwiza Kinshasa ego Ramadan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ibyo yaciyemo mugabo yabaje ati hari umugambi yuko inyigisho ziza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke cyane
mubisanzwe kweto turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza urumva bifite avantage Dakar hariho branche y'igifaransa na Cote d'Ivoire Faransa mugabo tuvuga yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza itariba kimwe muri wa mugambi wa leta ukuba bien integré muri South African community enda mwaza kuri temanyaje yatanze abona yuko utiza kuba ufise umugambi musha ufise itaka kurangura mugabo rero gushigikira ibyo o kuri kesiyo
diplomasi ya wajije hariho umugambi w'abayali boragira live broadcasting bakavuga ibyereke ama application nabo ni bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali barakora izo program
bakazikora hega Ramadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV cyangwa Facebook ya Ambasade y'Itazi ni turabiri live mara
Ambasade ku Facebook ya Ambasade kugira ngo ntihagira abayoba wayitubarira
bon uranika US Embassy nyene Facebook ikiduga ugira like gusa iminsi ibyo dushize byo ije dushifite ko ucubibona
urakoze cyane rwose Ramadan turakira na Leonidas Leonidas ikaze ku ijwi rya Amerika amahoro urakomeye urihe
nitwanda ikanga serone tenasi nkaba ndikanyago nitumba nkanyago kumina neza programs kirundo
ntega kirundo ndahabona havugwa makinga mu kirundo
hano kirundo ndo bino muteka ntangere ntangorane ama kanje gushingira nikwa Ramadan inuka mutumira ashi atashyigikiye cyane ku migambi mu byo ajejwe muri ambasade ya Amerika mu Burundi maze kumushinga cyane ku migambi yatuzaniye nyakubahwa nyakubahwa Ramadan umugambi wa watuzaniye no kuri Perezida Nkurunziza twari turwaruka bwinshi impande hose turacomereye mu gafata mu gafata ndetse pepe kirundo
yo ariko Leonidas nukuri nkaba ndiko ndakumva je hama wura mwumva
no
Jesse ndiko ndakumva neza Leonidas
nakuba wadiyane kibazo nari mfite kubaza nirwa Ramadan urenga mkirundo twarinze kuri step
ko telefone yawe iriko itari kurumvikana neza je nashobora kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu kirundo muraca yugara yego Ramadan
narira gusema ibyo mu kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu onetuma parla na muyadi cyane mu ekseli programu tumaze kuronka mu kirundo mu zindi programe hariho abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iyi minsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungurukira cyangwa gutemberera amaprovensi ndoshyira mu kirundo hanyuma aze kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakti hanyuma kugira ngo nzoce kuraba imigambi bariko barakora hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone irekuye avuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alexi ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yari twayitebye ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone babibaza ko ibibazo byinshi cyane rwose nicyo gituma navuze nyereka tuyihereko hama wundi mugambi nawo wundi AVLP nayo umeze gute witabigwa n'abandi
yamusanzwe AVLP utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorera utwabo mu mashyirahamwe yigenga no muri leta benshi 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 cyane imyaka itatu iheze twarahatse igitigiri gikomeye cyane cy'abo muri leta baje kwatisha muri iyo IGLT hanyuma kubatora ntidutange amatangazo kubera tugira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tubona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tugaca turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona aribyo reyel tuagerageza tugaca tubegera cyangwa tugashyira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akaryo kubuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bohurira muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu mahita n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
Ni n'umugambi mwiza naje naragize amahirwe yo gutoranywa na ambasade kugira ngo ndawitabire araheze imyaka. Ni umugambi mwiza ufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire Pierre Bizindazi ikaze kujugia meka Pierre
mwerereka
Pierre
chini mwigu cha Bena
uri mwigu cha Bena wow sinayinsko bena mtukumva neza nga onye mga
mwurikiri
ikaze kujugia meka Ramadan turamushimira yatuzanye n'ibindi bihugu twara turi Afrika y'Epfo Malawi mizo ariko n'ubwa mbere Bena twakire ikaze kujugia Amerika
Ego mwakote sana.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadan yo muri ambasade ya Amerika azabwira ngo mutwakure. Uri mu cyagi sagara muri Bena.
Ari abantu bake. Ariyo turiyo turi batatu.
Ego. Uri mu cyagi sagara cha Bena.
Bende mu gisagara ntefekitire ya Parako.
Ego, akabazo kawe rero.
Yewe ikintu mbaza kwizo baba batanga by'inyigisho yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha inyigisho mugabo kiguma bisubira inyuma uyu gutera kiji imbere itagira evolisho ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu ngo bitere imbere
ariko ntiwagutwara Ramadani mu byo gusesangura ibya politike n'izi butunzi niki hari ngabwira yishure by'ubumenyi
si muri politike kuko twese turiga kandi turacana ahandi ko tugenda turatembera no mu bindi bihugu iyo umuntu arose inyigisho akaronka inyigisho z'ukuri igihugu gitera kije imbere n'igitera kije inyuma twebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane rwose mugando kene inyigisho dosi nziza arizo barahuye n'izahandi ko bashyira hamwe mu gihugu igagetera gitera imbere mugane twumve ngo inyigisho zirahaca mugata kintu kiboneke
reka ndamuhe akumva Ramadan hari cyasa bivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ibyo ajeje muri ambasade y'Abanyamerika n'uburenganzira bwe bwo kuvuga oya ntacu mvuga Ramadan sinzi ko ico hari cuvuga kwibi bya Pierre Bizindazi yo muri Bena
ndaha spe iwe cyumviro ciwe opinion yiwe mugabo turavye abo bajene cyane abantu bamaze kujya muri izo nyigisho nkarishabwenge cyane change experience nukuri baramaze gukora ibintu bishimishije cyane nibaza ko nakubwiye yuko bamwe idarere benshi katatwa muri IVLP cyangwa muri Amfre muri Yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu urumva kuko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mugabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bareko baho
barahurikiramo bose kurakoze cyane Ramadan. Twakire na Jimmy kuri ndi murongo wa telefone. Jimmy ikaze kujugi Amerika
ego murakoze cyane cyane.
Uherereheka Jimmy?
Ego nitwa Jimmy ndiho ku bwayo merereye mu gisagara cya Michigan nsanzwe ndi umu Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twara kwakiriye ndakwibuka ku bibi bya Amerika.
Ego ego cyane ndabashimira cyane.
Uri muri babandi bace bagumanga hakumaze igihe kirekire nani twatashe.
Nagumye ngaha twebwe programme yacyizera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye gusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye hama mu nyuma ndagaruka niko ndabandanya programme ubu ngeze mu byo bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadhani muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bose yabo sinzi ko icyo tumubaza cyangwa icyo uvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego icyo numva gusa novuga ndabese n'ikibazo ndamubaza ndanamuramutsa cyane hama hari habavuze uwavuze ko yapurayinze kabiri nagira ndamubwire ko napurayinze gatanu hama icyo novuga icya mbere ni uko yotangura aho nivo regional donc hariho centre ya Kenya cyangwa y'i Nairobi cyangwa iya Dakar ibiri regional bagashobora kugerageza amahirwe ndacyo ikijyanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye hariho abandi baba bagishoboye niyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha ashobora gutegura umugambi ukunda ashobora kwandika neza ikindi nkuvuzeye ni ikijyanye no kwitegura neza hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baja kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumvira uko nyene ariko ntibafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza niba bifate nk'umugambi uko applyinga muri maze munyuma babitegure neza hama
Jimmy telefone yawe ikwira cika
ego ikibazo numvano bazara madani n'ikijyanye ni nizahe ntambamyi akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe hama akabazo ka nyuma ni gute urwanda cyane abarundi amahirwe nk'ayo ukungene bwo kwitegura nubwo application ziba zituguruye ni gute umuntu ariko yumvise no mu gihugu cya Amerika yobandanya yitegura ku buryo bunguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akabyayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abace muri ano ma programme ya ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ibyo mwabayemo ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade reka duce duha Ramadhani akanya kwishure hama Jimmy muri Michigan intamba myuhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntabwo ndambere n'imikomo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas Madismas yavuze yuko yamaze kugira kubisaba inshuro zibiri natogwe canke natoke wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atoagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira bata mwikomo kuri ambasade z'Estados Unidos mu Burundi inzu ni ntabwo kanyanga muhuye bavuga ambasade z'Estados Unidos baca biyumvira ca kintu cyari muri bo bakabibaza yuko biva kuri wewe alors que aribo nyene nkuko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu agakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura utarimo iyo niyo ni imwe mu ntambamyi nkora nkunda duba dukunda guhura hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi sinzigare neza mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana mugabo kukubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane rero ni ahantu hari yuko bukoma biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo usubiramo ku buryo umugambi ugatomora nawo atari kwapurika muri yari cyanke hamfe fellowship ushobora kukoresha mu gusaba financement mumashira matandukanye nembi na numuri yego
yego hanyuma aravuze ati ugwaruka gutegure gutega hama nkubu unye dufatiye kuri yari yari muzo kugura yari abatanga abarungika izabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
muri ukwezi ndarindiriye kwa gatatu narindiriye resulta cyangwa ibyo va mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hanyuma mu kwitegura ni uko no selma bogira umugambi kugira ngo umuntu abaze kubona amafaranga cyangwa nubwira icyo ufashije muri anjoma baraba nivo de volontaria ibintu bitaho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange kugira ibikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Hamadani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusange rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi icimaze gufasha ambasade yishimiye ihagarara ikavuga ati twarumwitse amajana n'amajana y'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make ndashobora kuvuga yuko tumaze kubona aba jeune bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni du Burundi hariho ba umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihutiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo association ikaba ifite ibiro ikaba ifite amacentre de formation ikiforma abandi bajene unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segonde kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo nuvuga yuko ni kimwe mu nuvuga yuko tukwishimira imikiri nacyo ni ukuri je ndanezererwa iyo mbonye aba jeune bazigirwa amabanga akomakomeye cyangwa bagiye muri IVLP bazigirwa na leta bagahabwa amabanga akomakomeye mu ngingo ufasha igihugu icyo ni kimwe mu makunga
urakoze cyane igihe association twari kuvuga ngo tuzobigaruka ko nabonye ko twefatira ikindi kiganiro cyihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza hamwe nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na hafi nyine two turategura abatowe ukwezi tutabategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyine nawe tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyine tuzusubira tuje tubika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwire yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzotanga amakomunike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagira ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro twatumiye kuja kuri Facebook yacu ari yo wa radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Hamadani Sinuka yari umutumire wacu nkibutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye ni ivyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane mu bakiri bato Hamadani Sinuka ejo ijwi rya Amerika niryongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigitse
mwakoze cyane turabibemereye yuko kuko naryohewe kumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukurikirana ni ukuvuga ari uko bari babishasoye kandi babinyotewe
byerekana ko ari byiza kuri bobe
murakoze mutubwirire mwakoze na ambassade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba Diana ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro nshuti bakunze ibijwi rya Amerika Nadia Taha na ingenieur Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye kuranirwa mu byo muri mo byose.